misi abubu ni inangwere oga niru ntakam kwanyi marama keji munyere nwa kande ninja chugari munarami yengwere kwa misi abubu ewe amagina mabolo ewe amagina mabolo chineke me ewe amagina mabolo ewe amagina mabolo oh
Ewe, amagina mabolo, chineke me ewe.